Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatatu n'igenekerezo rya kabiri n'ukwezi kindwi cyutinamwe bageze bashimye kuri cyano ry'inzamba yatewe kawe ndabahaye mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye ibijya sango rya makuru mu kirundi nayo akabagizwe n'igigunguru nkuru zikurikira batabariza wabo abo nabo mu muryango w'umunywanyi w'umugambwe ipona azi ku izina rya Jean Bosco Nyaburi wo kumutumba Mura ni muri komine Gihari mu ntara ya Rutana kuva ku genekezo rya 19 z'ukwezi guheze nta kayambu ibyo bikaba byabaye inyuma yaho aterewe n'umugwi w'imbonerakure abo muryango basaba ko yokingirwa abakozi bishirahamwe Gardeword rikora akazi ko kurarira basaba ko umukoresha wabo yubaronsa agahembo kabo bavuga ko bamaze amezi atatu badahembwa ndetse n'uturusho tw'akazi bemerewe ntatwo ngo bariko bararonka ubu ngo bariko barasohogwa mazu bapanze kumugwa mukuru w'intara ya Muyinga naho bamwe mu banyagihugu bariduga kubera ubukene bw'amazi bavuga ko bamaze ukwezi atanima babona bafise ubwoba ko bashobora kwandura ingwara zifatiye ku isuku rike aya n'ayandi ni mu kanya sangwe kazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kwaramutsa ndanabaha n'ikaze muri ano makuru hari umunywanyi w'umugambwe ipona ati ku izina rya Jean Bosco Nyaburi wo kumutumba Mura muri komine ya Giharoni mu ntara ya Rutana amaze hafi indwi zibiri aturatura atawuzi iyari uwo nawe yari yaratewe n'umugwi w'imbonerakure zo muri iyo komine kugenekeza ya 19 uku kwezi guheze abo mu muryango w'uwo munywanyi w'umugambwe ipona bavuga ko atagakuru ko abo bafise bagasaba ko umutekano wiwe wokingirwa ntagirigwe nabi n'inkuru ya Jean Georges Kibogora
uwo muryango uvuga ko atamakuru y'uwabo ufise nyuma y'indwi hafi zibiri atewe n'umugwi w'imbonerakure ziri kumwe na bamwe mu bajejwe intwaro n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine ya Giharo amakuru dukura muri iyo komine ya Giharo atumyesha ko icyo gitero cy'imbonerakure cyari kigamije gutera ubwoba uwo munywanyi w'umugambwe Iprona Jean Bosco Nyaburi kugira ngo ave muri komite y'abarimyi bo muri zone Giharo izo mbonerakure ngo zikaba zifuza ko muri iyo komite y'abarimyi yo bamwo abanywanyi w'umugambwe CNDD-FDD bonyene umuryango wa Jean Bosco Nyaburi wowo ukabona ko izo siguro zidafashe na gatoyi ukiyamiriza itotegwa ririko yakoregwa uwabo ugasaba ahubwo ko umutekano wiwe wokingirwa ntagirirwa nabi amasoko yacu yo muri iyo komine ya Giharo atumenyesha ko iryo terabwoba ry'imbonerakure ririko rirakogwa n'ahandi muri iyo komine ya Giharo akarorero gatangwa ni mu mwonga w'ahitwa Mukazie aho abatari mu mugambwe CNDD-FDD bakuwe muri komite y'abarimyi hashigwamwo abanywanyi b'uwo mugambwe uruganda rwa radio inzamba agateka kawe twarondeye umusantere wa komine Giharo cyo kimwe n'uburongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine kugira ngo baduhe umuco kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka
urakoze Jean Georges Kibogora abakozi bakorera ishyirahamwe Gardeword bavuga ko bamaze amezi agera kuri atatu bataronka agashahara kabo ndetse ko bamaze n'ikindi gihe kinini bataronswa n'utundi turusho dutandukanye bemerewe mu kazi ubu bafise ingorane z'uko abo bapangiye amazu bariko basaba kuva mu nzu zabo kuko byabananiye kwishura basaba bakoresha babo kubatunganiriza n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana
nkuko amakuru ava muri bamwe mu bakozi ba Societe Gardeword bitubwira avuga ko bamaze amezi agera hafi kuri atatu bataraswa agashahara kabo iruhande y'imishahara bavuga ko n'utundi turusho twose bari kuriye mu kazi harimo n'iminsi y'akaruhuko ko haheze igihe kitari gito byarahagaritswe kandi atasiguro n'imwe bahawe
nasanze twebwe dupfunga itariki 15 z'ukwezi ariko deje yatubwiye ko imishahara izoboneka hejuru y'itariki 15 z'ukwezi nukubuga tuzoba twinjiye mu kwezi kugira gatatu tutariko turahembwa none turiko dukorera iki nukuvuga ubu ntitukeye kitera aho usanga umukozi amaze amezi atandatu indwi akamara amezi umunani antarenga atagiye muri ofu ugize ngo urabaza bakubwira ngo tuzozibahembera ariko ukarindira yuko bagushyirirako amafaranga y'izo ofu kabura akubwira ngo ubanze ukorere indodo yibaza mu nyuma ubusize zokagirirwa ko wataye akazi hageze ku kibazo cy'amakonji usanga amaze imyaka indwi umunani atigera ajya mu ikonji
abo bakozi bakamenyesha ko ubu kubaho no kubeshaho imiryango yabo ari ikibazo gikomeye mbere ko nabo bapangiye amazu batanguye kubateguza ko bagiye kuzibasohoramwo bagasaba ubuyobozi bwabo ko bwokora ibishoboka byose mu kubaronsa agahembo kabo kugira ngo bashobore gukora akazi bashinzwe neza banonokewe
ntajewe nk'akarorero uwinzi yambwiye yuko itariki z'itanu indasano ndihirako zirenze ntaramuhamahe itariki z'itandatu tuzosha dusinyiranira ayandi masezerano kandi inzu tazogoma kuyareye mu bisanzwe muca numva ko umukoresha wacu ariwe andugirije ku inzu arabanje gusaba nakubaha umushikiranganji w'abakozi n'akazi ashike muri sosiyete gandawode yiragira ibibazo biri kubirahabera ni ukuvuga twebwe wowe n'ukuri turagowe
mu ruganda rw'amakuru rwa radiyo inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone Sandra Bizimana umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe gandawode kugira ngo agire icyo aje kirije kuri iyo myidogo y'abo bakozi
murakoze nawe nyine Pacifique Nkeshimana haribonekeza ubukene bw'amazi mu bice bitandukanye byo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga abanyagihugu baba muri ibyo bice bavuga ko bashobora kumara ukwezi atanima baronse bafise ubwoba bwo kwandura indwara zifatiye ku isuku rike basaba ishyirahamwe Jidezo gutorera umuti icyo kibazo ni nkuru ya Julienne Muzinga
nk'uko amakuru dukura muri bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bitumenyesha ubukene bw'amazi bwibonekeza mu bice bimwe bimwe ku nkengera z'ico gisagara burateye ingorane zikomeye abasanzwe bahaba bavuga ko ukwezi gushobora guhera atanima ry'amazi babonye abo banyagihugu bafite ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike bagasaba ishyirahamwe Regidezo gutorera umuti icyo kibazo bubona bwango
yego ukwezi kurashobora guhera atamazi ndiko ndabona nkagenda kuyarondera y'ahandi yari kandi hajya nkora nkagenda iho ziraza atamazi yabo bigeze bapfa bakuze ntibibara gusa yuko natwe bazabaduha amazi uko baha abandi
amaresitora ari muri kano karere andi magare yose ndetse bituma tutaronka n'ibyo dukoresha ugasanga n'amatwarete yo kumarigara aho badandariza bikaba bitatugera n'izi n'ingorane z'indwara
dushaka abaje baduha amazi kuko ari twabona ababanyi bayarosha ariko twayabuze ntibitugwa neza
amakuru ava muri bamwe mu begereye ishyirahamwe Regidezo ishami ry'i Muyinga bavuga ko icyo kibazo bakizi bavuga ko iryo kena ry'amazi rituruka ku kibazo cy'ubuhinga aho amapompo adoda amazi akunda gupfa bakizeza abanyagihugu bafite ingorane kubera iryo kena ry'amazi ko ibikorwa biriko birakorwa kubwira ikibazo kironka ishirama
inzamba
nkuko bimenyereye buri munsi wa gatatu uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko mushikirizwa n'ubunani bw'amaradiyo izamba hagati ya kawe RPA ijwi ry'abanyagihugu na televiziyo Renaissance uyu munsi tugaruka ku nama igira ya 59 y'inama nkuru ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu intumwa idasanzwe ya ONU kumwe n'ubuserukira umuryango w'ibihugu bya Buraya bashikiriza ko ibyo kubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi bikiri kure nk'ukwezi ubuserukira Burundi muri ONU ariko abyamirira kure ku runo rw'amaradiyo ikiganiro cy'uyu munsi mu gisomerwa na Dinye Karondo
ku isoko isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
kuva ku igenekerezo rya 16 kwezi kwa gatandatu harakoraniye i Geneve mu Swiss inama igira ya 59 y'inama nkuru ya ONU irabyo agateka kazi na muntu muri iyo nama biteganije ko izosozegwa ku igenekerezo rya 9 kuno kwezi ibijyanye n'uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi vyizi ku igenekerezo rya 26 ukwezi guheze none kuva mu 2015 hadutse indyane za politiki mu Burundi intumwe idasanzwe ya ONU iraba ibyo agateka kazi na muntu mu Burundi asanga uyu munsi munsi byifashe gute umuryango umwe bwa Buraya wo uhagaze he leta y'u Burundi yoba yemera icegeranyo cyo ntumwa ya ONU inyishu z'ibyo bibazo byose ni mukanya ikiganiro cuno munsi mu gisomerwa na jewe Dinye Karondo kaze Kuvahazi senjane za politiki zifatiye ku kingo cha gatatu cy'umuhisi president Nkurunziza nta gahengwe karaboneka mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi Gaetan Fortune Zongo intumwa idasanzwe ya ONU ijeje agateka kazi na muntu mu Burundi yabivugiye mu nama igirira 59 y'inama nkuru ya ONU iraba agateka kazi na muntu ku isi
Le constat est préoccupant en mai 2025
Ibyo twabonye nuko bitiye umutima uhagaze kugeza mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2025 hari hakira Abarundi barenga 157,057 bakiri mu buhungiro ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi zerekanwa n'ifaranga ry'igihugu riguma rita agaciro ku rugero rw'49% mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka bikenagiye subiriza ry'ibintu bya nkenerwa nk'igitoro hamwe n'ibibazo by'ubutaka zibinyurwa n'intwaro mbi ukutahana ibyaha biguma ari intambara nyamukuru mu kurwanisha Abarundi habaye amatohoza yigenga make cyane ku birego bikomeye byagirizwa abajejwe umutekano hamwe n'imbonerakure ubutungane bwacitse gikoresho mu kurenganya abatavuga rumwe mu bya politiki n'umugambwe uri ku butegetsi abamenyesha makuru hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu ndahagaritse umutima kandi no kunyaga amatongo bikorwa ku gikenye bikora ku bapfakazi impfubyi canke imiryango ikenye ubwigenge bwo kumenyesha makuru burahonyangwa abamenyesha makuru bamahagaritswe canke bagatejwa bagahunga igihugu
des orphelins ou des familles vulnérables. La presse indépendante est muselée. Des journalistes ont été régulièrement arrêtés ou contraints à l'exil.
Gaetan Zongo avuga ko n'amatora aheruka kuba yabayemo ubusembwa bw'ubwoko bwinshi.
J'ai observé un climat tendu autour du scrutin du 5 juin.
Nabonye ko hari cyuka kibi mune kuri amatora yarutse byo kwa gatanu heshe. Nayo matora yabaye atari durumbanye bigaragara hari mu kigitera bwoba no kwafika ibanza ku rubuga rwa politiki. Ubunenge bukomeye bwabaye bwashyikirijwe n'indorerezi z'umugwi z'ubutungane na mahoro hamwe n'indi mirimo. Aha tukavuga ukwiba amatora, ugutorera abandi ku gahato, ukubuza gukora akazi kabo indorerezi hamwe n'ubutungane butagira ubwigenge ku bijyanye na bitoje barenganijwe badashobora gutunganiriza. Ibyo byose bituma yavuye mu matora bitizerwa bikunyurwa ukwinyurwa n'indongozi
et d'autres observations notamment le bourrage des urnes les votes multiples les pressions sur les électeurs les andraves aux observateurs
aho akaba ari naho uwaserukiye umuryango w'umwe bwa Buraya muri iyo nama yahereye asaba ko Burundi bwo kwemera iyugururwa ry'ibiro by'intumwa idasanzwe ya ONU ijeje agateka kazi na muntu mu Burundi
L'Union européenne est également préoccupée par la nomination de la nouvelle CNI.
Ubumwe bwa Buraya buratewe kandi impungenge n'abagize umugwi w'igihugu wigenga ujeje guhanira agateka kazi na muntu CNDH, aho bigaragara ko atabwigenga ugira. Ni ngombwa cyane ko uwo mugwi ureka ugakora akazi kawo ataba winjiriye. Duhamagariye kandi abategetsi b'u Burundi kugurura ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ku bijyanye n'agateka kazi na muntu no kwemerera intumwa idasanzwe gukorana na leta no gushika mu Burundi.
En lui accordant l'autorisation d'effectuer une visite au Burundi.
Ije navyo ariko ibisenkera birori aserukira Burundi mu biro vya ONU I Geneve mu Swiss akaba yaravyiyamirije kubgiwe nivyo bahora bitwaza byose mu kubisaba nta shingiro bigifise
Au cours des sessions de juin et septembre dernier, l'argument principal avancé de proroger le mandat spécifique sur le Burundi pour une année supplémentaire par le porte-plume de la résolution concernée dans l'objectif de convaincre.
Mu manama yabaye mwaka uheze mu kwa gatandatu no mu kwicenda, imvu nyamukuru yari yatanzwe kugira ngo basabire kongerwa iyo ntumwa ya ONU ikiringo cy'umwaka, yari amatora aheruka kubera mu gihugu canje. Ukaba nkako nkuko byashikirizwe n'umuryango w'umwe bwa Buraya ngo ibimenyetso by'uko gateye akazi na muntu kashobora guhungabana byari bihari kandi bikwiye ari nacyo gituma bari basabye ku Burundi bwogumizwa kijisho kuva mu myiteguro y'ayo matora none muri kino gihe Abarundi baheruka gusidukana niyo nka mu kuja kwitorera mu mahoro n'umutekano abazo baserukira mu nama nshingamateka hamwe n'abajenama b'amakomine ubu bazitwaza iki kandi buba turanimirije n'ayandi matora y'abakenduza amateka
de l'intérêt des pays qui en sont les initiateurs, de prétendre qu'il est opportun, en vertu de l'obligation, nous disent-ils, de prévenir les graves violations des droits de l'homme, d'atténuer le risque d'escalade des conflits.
Ushiko buturi baza inyungi bihugu biguma bisatira bisaba ko iyo ntumwa yongwe gukiringo rikura muri ico gikogwa kuki mucegeranya urongo y'igisaza cawe n'ikijego gatya kazi na muntu aheruka kugira yerekana uburere bwose bubangamiwe niyo nyango ridasanzwe rya gatya kazi na muntu ndetse bunarangwamwo umutekano muke atigeza avuga mu Burundi.
Sur les situations de réelle crise de violence des droits humains qui dans l'urgence requièrent de son attention.
Ahmed yongere arongoye shirahamwe rukiriso gishinze kugwanya ihohoterwa rya kirimwa muntu akati Burundi kubwiwe niba tacho leta y'u Burundi yotsa ntacho buza kireka intumwa idasanzwe yaoni igendera Burundi.
Ndashigikiye cyane ijashikirijwe n'userukira umwe bwa Buraya muri ONU aho yasaba leta y'u Burundi kwemera ko uwo muhinga igenga waoni agendera Burundi. Ivyo ni ibintu bitoyi cyane bisabwa kugihugu gisanzwe kiri muri uwo muryango mpuzamakungu wa ONU igihugu gisanzwe cyemeraho cyubahiriza gatya kazi na muntu. Mu kwanga kwa leta y'u Burundi kwakira uwo muhinga adasanzwe wa ONU mu Burundi bituma igihugu kiguma gikumirwa makungu kandi hakaba ukwikeka cyane kwiyubahiriza gatya kazi na muntu hamwe n'ukwanga gukorana n'ibisata bya ONU. Kuvyerekeye ivyashikirijwe n'userukira leta y'u Burundi Geneve kuyo muhinga yigenga wa ONU akoresha amakuru atariyo hamwe n'amakuru y'ibinyoma, nibaza ko ivyo bidafite ifatiro gatoyi kuko ibiharuro umuhinga yigenga wa ONU yatanze ni ibiharuro vyavuye mu bantu batandukanye mu bahohotewe ubuzima mu mashirahamwe yigenga atandukanye hamwe n'ibisata bitandukanye. Mu gihe leta y'u Burundi yobona ibyatanzwe n'uwo muhinga yigenga atari byo, yomuha uruhusha akaza mu Burundi akabyirabira. Ariko kwanka ko uwo muhinga yigenga wabonye aza mu Burundi byerekana ko hariho ibyo leta y'u Burundi ishaka kunyegeza.
Ni kuri aho kamuka Ahmed Niyonge dosozereye ko ikiganiro ku isoko cyo kuri no wa gatatu igenekezo rya kabiri mu kakaro mwabyumvise ibyo kubahiriza agateka zina muntu mu Burundi ntibitera imbere nubwo nyene bene byo batera bemeza ko atanzu iriko irasha. Dinye Karondo nabashikirije kino kiganiro ndabashimiye mwebwe mwese mwaduteza amatwi mugira amahoro mu banyu no mu byanyu na rubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.
Nilunga hatu chetu soze la ano makuru mkawashimi ya mwiku mwesa uteze yomi ngashimi la nabagenza anje umwewesu wikichiwa kajike watu kaniliza mugire ahumu wa mwawakwe manyinu utianyu na kahwani.